Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa kane itariki 24 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2017 i Washington DC. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ataramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ndabahaye ikaze mwese.
Abarundi barenga 338 baramaze kujanwa nk'inyagano kudandarizwa mu bihugu na cane cane vy'Abarabu. Muri abo abashika 134 barafashwe barasubizwa inyuma n'inzego zibijejwe, baraheza barasubizwa miryango yabo.
Uyu ni Prime Mbarubukeye avuga ku rudandazwa rutemewe n'amategeko rwakiremwa muntu mu Burundi. Iyo nkuru cyo kimwe ni yerekeye umugambi wo gukomeza uguhagarika ubucuruzi bw'akajagari mu gisagara cya Kigali. Turabashyikiriza mu kanya kari imbere. Turabafitiye kandi n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Kaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Rosine Munezero. Rosine,
urakoze Yane. Mwaramutse mwese aho tuzindukanye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Umuherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahere ku mugabane wa Afrika. Ha muri Angola, abanyagihugu biriwe matora y'umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatatu. Hari matora agenewe guhitamwo uzosubirira President Jose Eduardo dos Santos azova ku butegetsi inyuma y'imyaka 38 yaramaze arongoye Angola. Vyitezwe ku mugambwe wa President dos Santos Mpela uronka amajwi akwiriye kugira ugume ku butegetsi. Muri kino gihe uwo mugambwe kabuyobowe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi Joao Lourenço yatowe na President dos Santos kugira amusubirire. Igihugu ca Angola gisanzwe gitunze ibitoro, yamara uzosubirira President dos Santos azobaje guhangana no gutorera umuti ibibazo by'ubutunzi. Ni mu gihe iterambere ry'ubutunzi gico gihugu ryageramiwe n'igabanuka ry'ibiciro by'igitoro. Umugambwe Mpela uri ku butegetsi muri Angola kuva mu mwaka w'1975, igihe ico gihugu caronka intayo kwikukira. Imigambwe itanu niyo iri kirahiganwa n'umugambwe Mpela muri ayo matora y'umukuru w'igihugu. Muri Afrika y'Epfo, umurwi w'inkozi z'ikibi wabohoje abanyororo 20 mu gutega ikamyo y'igipolisi yari bakuye muri sentare ibajana aho bafungiwe. Ivyo vyatangajwe n'abategetsi b'ico gihugu kuri uyu wa gatatu. Vyabereye mu manuko bw'igisagara ca Johannesburg ku munsi wa kabiri, igihe umurwi w'abantu bitwaje inkoho wakikuza ikamyo yari itwaye abanyororo. Abenshi muri bo bakaba bari bakirindiriye imanza zabo. Igipolisi cyatangaje ko umwe mu miryango w'iyo kamyo wari wuguruwe imbere y'uko uwo mutego uba. Abanyororo bagirizwa ibyaha bitandukanye harimo ubusuma bukoreshejwe inkoho, kwiba mu mazu y'abantu no gutunga ibiyayura mutwe. Irengero ry'abo banyororo bose babohojwe ntiryari bwamenyekane gushika kuri uyu wa gatatu. Amakuru tuyabandanize hano ku mugabane wa Leta Zunze z'Amerika. Umugabane wa Amerika ho President Donald Trump wa Leta Zunze z'Amerika yateye akama abanyagihugu ko gusubiza hamwe. Hari kuri uyu wa gatatu aho yari mu gisagara cya Reno muri Leta ya Nevada. President Trump yatangaje ko igihe kigeze cyo gukira ibikomere bibatandukanya. Mu majambo yashikirije ari kumwe n'abahoze ku rugamba, President Trump yavuze ko batarangwa n'urukoba rwabo canke imigambwe ya politike baturukamwo, yamara ko barangwa n'ubuntu, ubwenegihugu, igihugu cyabo cyiza hamwe n'urukundo rwuzuye mu mitima yabo. Ayo majambo President Trump yashikirije inyuma y'umunsi umwe yaraye aneguye ari mu gisagara cya Phoenix muri Leta ya Arizona. Ibyashikirijwe n'ibimenyeshamakuru ku bijyanye n'ibyo yatangaje inyuma y'imyerekano iheruka kuba hano muri Amerika. Imyerekano yaranzwe n'amacakubiri. Inyuma y'uwo mubonano, President Trump yaciye atera igikumu ku itegeko rijyanye n'uburyo abahoze ku rugamba bashobora kuronswa imfashanyo y'abamugaye. Ibiro bya President Trump bikavuga ko abashika ku 47 bahoze ku rugamba barindiriye ibishikirizwa na President kuri iyo ngingo. Ishyirahamwe ry'abaharanira agateka akazi na muntu Amnesty International ryatangaje ko abanyagihugu 1,000,000 vy'abanyesiriya bugaraniwe hagati mu gisagara ca Raqqa kiri mu buraruko bwa Syria ahari intambara z'urutavana kwa hagati y'abasirikare n'abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu ku munsi wa kane Amnesty International yari yatangaje abanyagihugu ko abanyagihugu baharugwa majana bishwe abandi bagakomereka kuva mu kwezi kwa gatandatu igihe hadutse intambara yo gutuza umuhari wa leta ya Kiisilamu icegeranyo cyasohowe na Amnesty International kivuga ko abanyagihugu baba mu manuko bw'uruzi Euphrates bariko baragerageza guhunga ibitero byakozwe n'abasirikare ba Syria bari kumwe n'abo Burusiya. Icyo cegeranyo kikavuga ko abashika kuri 18 baguye mu bitero by'indege iryo shira hamwe gise iby'ubugizi bwa nabi ibitero byabaye mu kwezi guheze kwindwi. Mu gihugu cya Venezuela umushingwamanza mukuru Luisa Ortega yatangaje kuri uyu wa gatatu ko yakombowe mu mabanga yiwe bidaciye mu mategeko mu ntumbero yo kumubuza gukora amatohoza kubagirizwa icyaha cyo kurya ibiturire. Ortega yatangaje ko abategetsi bakuru muri Venezuela biteze kudashigwa ahabona ku bijyanye n'ibyaha byo kurya ibiturire bibariko bimwe muri ibyo birimwo n'urudandaza rw'ibiyayuramutwe hamwe n'iterabwoba. Ivyo ngo ni mu gihe wamusubiriye asanzwe afise nawe nyene ivyaha hamwe n'ivyo bimwagira. Perezida Nicolas Maduro hakaba yararungitse urwandiko mu gipolisi mpuzamakungu rwo gusaba ko Ortega yofatwa bivuye kuri ivyo birego yashikirije. Tubutse ko intureka z'urutavana ko zimaze amezi atari make aho muri Venezuela zimaze guhitana barenga ku 120 n'abaharugwa majana bakomeretse abandi bagatabwa mu mvuto.
Urakoze Rosine ku makuru dushikirije. Ubunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Uko umwaka utashe igenekerezo rya 2023 z'ukwezi k'umunani n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kwibuka abanyafurika bagizwe abaja muri Amerika. Ishyirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi mu kiganiro byatunganyije kuri uyu wa gatatu kubamenyesha makuru ribabazwa nuko mu Burundi hacibonekeza urudandazwa rw'abantu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Naho no wa gatatu amakungu yibuka abanyafurika bagizwe abaja ku butaka bwa Amerika, ishyirahamwe ONCT Owe Ton Frère rigwanya urudandazwa rw'abantu mu kiganiro gihaye abamenyesha makuru rimenyesha ko iby'urudandazwa rw'abantu bicibonekeza ku isi. Prime barubukeye arunga iryo shirahamwe.
Ayo mahano n'ubu aracariho ariko akaba akogwa hakoreshejwe ayandi mayeri adasana ya kera.
Kubwo iryo shirahamwe n'ubwo donozo kw'abantu bwibonekeza ku isi Uburundi ntibushitwe inyuma.
Kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka gushika kuri itariki yo kuwa 23 myandagaro 2017 turiko turahimbaza uyu munsi mukuru mpuzamakungu abarundi barenga 338 baramaze kujanwa nk'inyagano kudandarizwa mu bihugu na cane cane by'Abarabu muri abo abashika 134 barafashwe barasubizwa inyuma n'inzego zibijejwe baraheza barasubizwa mu miryango yabo.
Prime barubukeye adomotokie ku bihugu bijanamwo abarundi n'inzira bafata.
Ku munsi abarundi barenga batatu n'imiburi iburi barajanwa nk'inyagano nyene kudandarizwa mu bihugu nka Oman, Arabia Saudite, Kuwait, Australia, Canada, Amerika na handi. Bacishijwe mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi nka Tanzania, u Rwanda, Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, Uganda, Malawi, Afrika y'Epfo n'ibindi.
Muri aba barundi batandatu bamakungu hari abahagira ingorane. Aha twovuga nk'abarundi kazi batandatu bafungiwe mu bihugu by'Abarabu hari mu ntango z'umwaka mu kwezi kwa kabiri. Nkuko vyamenyeshejwe n'ishirahamwe yitaho ineza y'abana mu Burundi FENADEB yabikurikiranye, batanu muri abo bigeme bari bafungiwe muri Oman, umwe nawe akaba yari muri Arabia Saudite. Icyo gihe nyene iyo shirahamwe yamenyesheje ko hari n'abandi bigeme b'abarundi kazi babiri bavuye mu bihugu by'Abarabu bagwaye ihamuka kubera amabi bakorewe, hakaba n'abandi bari bakigwariyeyo. Hagataho haciye imyaka irenga ine iby'urudandazwa rw'abantu bivuga mu gihugu cy'u Burundi. Umwaka w'ibihumbi 2023 icegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu rigwanya iby'urudandazwa rw'abantu cerekanye ko abarundi barenga 71,000 bahuye n'urwo rudandazwa rw'abantu. Muri ico cegeranyo igipolisi gicungera imbibe mu Burundi cadomwe urutoki ko kiri wakingira ikibaba urwo rudandazwa. ukwezi wa gatandatu umwaka wa 2026 n'igipolisi cy'u Burundi cyemanga kwijanzo rw'abantu zibonekeza mu gihugu ico gihe abantu indwi bagizwe n'abarundi n'abandi banyamahanga barahagaritswe n'igipolisi bagirizwa ayo mabi mbere mu gipolisi bagiriye ko bashira ku mugaragaro amashira hamwe agera ku 11 yakora ibyugo rudandazwa muri ayo mashira hamwe ayagera kuri 4 iri ku butaka bw'u Burundi muntu mbere yo kugwanya ugotazo rw'abantu Urundi busabwa nishira hamwe ONLCT uwe ton frère gucungera cyane imbibe z'igihugu mu ntumbero yo gukingira abajanwa muri ubu budandazwa no gushira politike itomoye y'ubuzi kugira ngo mu gihugu haboneke ubuzi ntihagire abahendwa ko bagiye kuronderegwa ubuzi mu makungu I Bujumbura Fidelite ishatse ijyu ya Amerika
Tukiri mu Burundi ugwaruka rugendana umugera wa sida muri commune Buhiga mu ntara ya Karusi rurahimiriza urundi gwaruka kwirinda no gutinyuka kwipimisha uwo mugera iryo himiriza ryatumye benshi bitabira umugambi wo kwipimisha ku mavuriro atandukanye muri iyo komine ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana arabidushikiriza
Ugo gwaruka gwijukiye guhimiriza abandi kwipimisha no kwirindikiza sida burike mu ishyirahamwe ry'ugwaruka rugendana umugera wa sida muri komine ya Buhiga mu ntara ya Karusi hagati mu Burundi ugwaruka gwaritabiriye ako kamo ku bwinshi aho ni muri kino kiruhuko gikuru cy'abanyeshuri kwivuriro rito ry'Buhiga umurongo twasanze ari muremure batonze barindiriye kwipimisha kuri mikoro y'ijwi rya Amerika bamwe muri ugo gwaruka batubwiye igituma baza kwipimisha
tujye gutonda kugira twipimishe ko tugwaye umugera wa sida giye kobera ntari bwipimishe nari nje kwipimisha kugira ndabenye ne yuko no bangwaye cyangwa nkomeye
nje kugira ndabimengene meze gusana na kimwe ne yagirije kugira ndabingene meze mu mubiri ko no bana ravukanye eh je nimva neza shaka gusa ndabikungene merewe kubera umuntu birashika nyene ukabyumvira nyene
ubu nkeneye ndabe ko numundi atangwa na sente ngasanze ngendana nti ngonyise muza kuma asanze yinzira cyangwa ari mbino ntavino kubikana bibwira umudamu kuba twakanye
Chembola ti niyo misi yo senova mazi hari gihe ushobora kuba warandwe nk'umunyumaza aho baripimishirije cyaje kubera nari nipimishije rimwe hagumana makenga ati nk'umuntu yipimishije rimwe hari gihe bashobora kutayitora inkumbe yiyubitse
muri ugo gwaruka bamwe mu bigeme bivugira ko atagakingirizo k'abagabo bazi bakemeza ko ico bazi aragakingirizo k'abakenyezi ariko nako bamwe muri ugo gwaruka bemeza ko atakubakoresha naho abagabo n'imisore baremeza ko bakoresha gafuko kandi baburonswa kubuntu abandi nabo bashira imbere kwihangana
barakatubwira avugana ko
Jenna Kundamon, J. Akaba Koka and the cards, Magaba Kabagawan Hakon,
Kunyakun, Zakawa Kog, in Zakaraka, Kuriki Kapoti, a Korish.
You go about Tanga Kuma, said the
Novising, any of the Bilangor, and Miss Jose in the shop.
Oh, yeah, who can't touch Chamu Jamalanga, Mosavit, Negara, Chamuna Tabicham.
Momisota, Meshakago, Barabutanga Quay, Yoko Nuquay, Um Bako. Utogataka kingizi ufise usipisa wanyeno genda ukagura nyene kugira wikinge na ukebuke
Una mwige mwimi ya katumi ni chenda Harimunani kugwaruka rugenda na mugira wa sida Harashingiri na urundi gwaruka Ukunu ya shoboye kuye mira mubandi Bakome ahoni mugie Aki wimenya kwa gwae vya mugoi kuihangana Kuko hii kumira chana
Ingene vya Andre mwo na Andre na Rose Ugwaruka kwa maze kuyakira Rukanyagisha kukugambere Jena Andre vya rangoye kuyakira Hama maze kubana na abo kenshi dafata intumbero yo gufasha abandi kuko nanjye urumva ko bamfashije bankuye habi sinashobora kuja aho abantu bari narinyegeza
uyu mwigememeza ko nagendana umugera wa sida hari misoriza kumusaba urukundo ariko arafise uko avyifatamwe
urumva ndumukobwa bategerezwa kuma mugabo jewe ukomeze ndavuga oya urabona ko hariho ubafise umwete akagumaza amaze kushikira irirenga kabiri canke gatatu ndabwira nti nibishoboka gutya kuko ngendana kera hari habadashoka bavyemera hari huwigeze kumbwira ko ndamubeshe mugabo chandamubwira amerekeze kwa muganga hama acarabona ko nta mubeshe
Ika n'ivyizigiro vya kazoza kuri no mwigeme birakomeye
ndiko ndiga amashuri niteguriye kuyaheza niteguriye kuba umudamu mwiza mu rugo ego
Ibi uruhare bavye mu mugambi w'igihugu wo kugwanya sida mu Burundi vyerekana kugaruka ariko rubangamiwe n'ikiza sida muganga Desire Nduwimana n'umunyamabanga nshingwa bikorwa muri uwo mugambi
ku biharuro dufise turabona yuko kuva ku myaka 10 gushika ku myaka 19 abarenga igihumbi kimwe n'amajana 2 baragendana umugera wa sida dufatiye kubari hagati y'imyaka 20 na 24 abarenga ibihumbi 2,800 baragendana umugera wa sida ubushurashuzi nicyo kintu cambere kizana umugera wa sida kubice birenga 90% by'abagendana umugera wa sida abeshi usanga bawanduye mwubwo buryo
Muganga Desire Nduwimana avuga ko ari nacyo gituma mguhimiriza bashimikira cyane cyane ugwaruka kugira ngo ruhindure ingendo ikarusi Fidel D'Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
urakoze Fidel D'Antoine Nsabimana Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda Kigali baratangaza ko kuva kuri uyu wa gatatu batanguye gukomeza imigambi yo guhagarika ubucuruzi bwo mu kajagari buzwi nk'ubuzunguzayi ubutegetsi buvuga ko bugiye kwifashisha inzego z'umutekano zirimo n'igipolisi inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa
Sirimwe sikabiri yewe sigatatu ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali butangaza ingamba zihamye kukurandura Burundi ubucuruzi bw'akajagari buzwi nk'ubuzunguzayi mu murwa mukuru Umwaka usaguriihiritse hari amabwiriza hanishi hazabu y'amafaranga ibihumbi 10 ku muzunguzayi ndetse n'umugurira n'amabwiriza yagombye kuba yubahirizwa n'abashinzwe umutekano mu rwego rwa daso n'irondo ry'isuku yaheze mu bitabo igitangazwa gihabanye n'ibyariho kuri uyu wa gatatu mu biro by'umujyi wa Kigali hongiye guteranira inama rukokoma yahuje inzego z'ubutegetsi bwite bwa leta bikora n'inzego z'umutekano barebera hamwe uburyo ayo mabwiriza yakubahirizwa nta nkomyi Muri inama yabanje ntatangaza makuru bavuze ko ingamba zabanje ntacyo zatanze ko bagomba guhindura uburyo aho ijwi rya Amerika yaje kugera muri cyo cyumba yasanze barimo bavuga ko akabazunguzayi noneho kashobotse Madame Kayisime Nzaramba ni meya wa karere ka Nyarugenge kaboneka amabazunguzayi benshi
Ikigaragara banza akabazunguzayi kashobotse reka mpera aho ngaho kuko mu nama zose twagiyemo niyo nama mbonye ikarishye kuruta izindi zose kandi ukabona ko mu byukuri tucyumva kimwe
Abari muri iyo nama bungurana ibitekerezo kucyakorwa bakomeje guhuriza kukugira umujyi usukuye Kigali kandi utekanye inzego z'umutekano zose zigakoranira bya hafi n'inzego za gisivile General Gacenyari muri iyo nama
noneho ziriya ngabo zutuvuga zabo amarundo siko na daso bazajya barawundinga barebe uri muri yongera ngo uri deployed bahamagare police ngo babantu barahani muze mubajyane mwashyire mu buryo wakwibaza rero ko police bende ari bakeya bazanyura mu myanya y'intoki ntago bishoboka kiretse nituba banebwe ntitubikore neza ariko ukuntu mbyumva concept ko ntibuyikore ntago ari ibintu binaniranye ntago na police bari buyicike
Bwana Donatien Murenzi umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Kagarama Kicukiro yizeje ko hari ingabo bafite zizarwanya ubu bucuruzi
natwe mu murenge turi tayari nkuko afande Gacinya bivugaga bafite ingabo ni force ikomeye cyane ariya mu murenge ngiye kwambika kugira ngo nazo zambarire urugamba day-to-day muziko ubushize twari twashyizeho abakora irondo ry'amamo twari dufite abakora irondo ry'ijoro tuza gushyiraho n'abakora irondo ry'amamo ariko nabo bagiye guhabwa assignment ndetse tubongerere n'imbaraga
Hari amakuru ijwi rya Amerika yamenye ko inama rukokoma yari iteraniyemo abagera kuri 300 kuri uyu wa gatatu babageze ku mwanzuro wo gushyiraho urwego rudasanzwe ku ruhande rw'igipolisi n'igisirikare mu mugambi wo kurandura ubu bucuruzi bw'ubuzunguzayi mu kiganiro ubutegetsi bwa hayi itangazamakuru bwana Pascal Nyamurinda meya w'umujyi wa Kigali twamubajije iby'aya makuru
dufite police dufite ingabo tuzakoresha ibyo ni igikorwa kijyanye n'inzego z'umutekano ariko icyo gikorwa ntabwo kizananira inzego z'umutekano z'u Rwanda iyo dukoresheje kimwe ntigikunde ubwo n'izindi imbaraga zizakoreshwa kugira ngo iki kibazo gicike ngira ngo nta nubwo ari ibanga nimubona police irimo yinjiye guca icyo kibazo ntabwo ari ibanga ngira ngo Voice of America ari anakibajije ati hari amakuru yabonye na makuru kandi ahubwo muraza no kuyabona kuko ntabwo nimba daso itabikemuye ubwo hari izindi nzego zigikemuye
ACP Teosi badege umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda nawe wari muri iki kiganiro n'abanyamakuru yashimangiye ko hongerewe ingufu mu kurwanya ubu bucuruzi hifashishijwe igipolisi avuga ko nta mutwe udasanzwe bashyizeho
izo ngufu twongereye mu muhanda cyane cyane higanjemo akajagari muraza kwazisanga abapolisi bahari bafite ndetse n'uburyo buruta n'ubwa daso n'izo modoka zishobora gutwara abo zifashe nibikoresho bitwarwa ku ariko nta mutwe wihariye washyizweho ingufu zongerewe za police igiye gukora ibyo bintu bitwaye tuvuze kubahiriza itegeko uburyo bushimishije no kwereka ushaka kubigerageza yuko adashobora mu byukuri kunaniza inzego z'umutekano
abarebwa no kubaha amategeko ari bo bazunguzayi se bo barabivugaho iki uyu muzunguzayi amaze imyaka 9 mu muhanda avuka mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali
none se ko nta uburana n'umuhamba byo twebwe ndumva nuko duhohotera cyane ubwo urumva njyewe ni kwa kundi nishwe n'inzana ubundi nkuko yanyishe
ushobora kuranguza nk'amafaranga angahe ku munsi
nk'ubu ngubu njye no kurangura utundi ni amafaranga inote y'ibihumbi 3 nkoresha muri uyu muhanda nkabasha gutunga umugore n'abana nkishyura n'inzu niba bashyize amande y'ibihumbi 10 nyine ubwo ngubwo urumva ni nkaho banyirukanye mu gihugu cyanjye none se ubwo urumva nzatungwa n'iki none se nzibe nze ngushe kuzi telefone se ibyo ntagaribyo
bamwe mu bari bateraniye muri iyo nama bagaragaje impungenge zo kwihutira gukumira abazunguzayi mu mugi wa Kigali aho kubanza gukumira ibice by'ibyaro baturukamo meya w'umugi yavuze ko hari abindi nama mu maguru mashya abategetsi b'intara nabo bagafata inshingano zo gukumira kugeza ubu butegetsi burarwanya ikibazo butagaragaza mu buryo bufatika uburemere bwacyo bushingiye ku mubare w'abari mu muhanda abanyamakuru bagaragaje zimwe mu mpungenge zishingiye ku kuba abakene babarizwa muri ubu bucuruzi Kigali bashobora kuba bagiye kwigizwayo ubutegetsi buvuga ko bazishyira hamwe buzajya bubaha ibihumbi 200 by'amafaranga nk'inguzanyo iyi nama rukokoma yabaye ku rwego rw'umujyi wa Kigali yabanjirijwe n'indi nama nayo yateranye kuri uyu wa kabiri ku rwego rw'igihugu biga kuri iki kibazo ubutegetsi mu mwaka ushize bwubakiye amasoko abazunguzayi ariko bamwe bahitaga bayavamo bavuga ko nta gishoro gihagije birashoboka kwishyirwa mu bikorwa rya aya mategeko n'inzego z'umutekano rishobora kutazorohera itangazamakuru kuko mu nama ya none ryikomye ko ritiza umurindi ubucuruzi izi ngamba zikaze nyuma y'iminsi mike muri gare ya Nyabugogo hagaragaye abazunguzayi bahanganye n'abashinzwe umutekano kugeza ubwo bateranye amabuye nibutse ko mu mwaka ushize 2016 abashinzwe umutekano bishe bakubise umwe mu bazunguzayi ibyegeranyo by'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu mu bihe bitandukanye bitunga agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda guhonyora uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ufite icyicaro muri Amerika uvuga ko ubutegetsi busakuma abazunguzayi inzerereza abasabirizi indaya n'abandi bafatwa nk'abadakenewe bukarunda mu magereza bugamije ko Kigali ikomeza kurabagirana nibirego ubutegetsi bwamaganira kure Meya Nyamurinda yabwiye abari bateraniye muri iyo nama ko iyo miryango izavuga kandi isanzwe ivuga
Human Rights bwo bazavuga basanzwe bavuga ariko ibyo ni management ya buri munsi iki kibazo but the principle no implementing ibyo
bagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
Tukiri mu Rwanda hatangujwe kandi uburyo bushasha bwo gupima kanseri hifashishijwe imashini shasha iyo mashini yatanzwe n'uwahoze ari president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama akiri ku butegetsi abaganga bemeza ko ubwo buryo bushasha buzofasha kuba boganira n'abaganga bo muri Amerika ku bizamini baba bafashe by'umugwayi bakaronka inyishu mu minsi mike ibindi kuri inkuru Assumpta Kaboyi
Iyi mashini ifite ubushobozi bwo gupima kanseri igisubizo kikaba cyaboneka mu minsi itarenze 5 mu gihe ubundi buryo bwifashishwaga bwashoboraga kumara iminsi 14 Leto na Colonel Dr. Ntaganda Fabien ukuri isuzumiro ry'ibitaro bya Kanombe yavuze ko iyi mashini ifite umwihariko kuko izafasha abaganga bo mu Rwanda gukorana abagenzi babo bo muri Amerika kandi nta n'umukozi urugendo
twareberaga muri microscope microscope ni ukuvuga ko image urayongera cyane inshuro nyinshi bikarangirira aho ngaho kuko wabibonye ubu ngubu rero ko noneho image tuzizana kuri za computer cyangwa mudasobwa ayo mashusho ukaba wayasangira n'abandi baganga ukaba wayerekana undi muganga mugenzi wanyu muhagaze utiriwe ujya ku kunama cyane muri microscope uruhisha amaso uruhisha n'umugongo iyo rero yashize kuri computer nuko ngo ushobora kuyasangiza isi yose uko ubyumva uko ubishaka ubundi iyo abarwayi tubafatiye za biopsy tubaha ibyumweru bibiri ahanini kugira ngo uzabone ibisubizo ubu ngubu mu minsi 5 none tuvuye ku minsi 14 tujye mu minsi 5 dushobora kuba twahumva urwaye igisubizo kiwe cyo uburwayi bwa kanseri
Ntaganda yavuze ko ubu buryo bwo gukoresha iyi mashini buzagirira akamaro abarwayi kuko batazongera gutegereza igihe kirekire ibisubizo byabo uyu muganga yanongeyeho ko n'abaganga ubwabo iyi gahunda izabafasha kurushaho kwihugura kuko bazajya bahana amakuru n'itsinda ry'abaganga b'abanyamerika bakorera i Boston iyi mashini yari imaze umwaka ikoreshwa mu bitaro bya Butaro Majoro Dr. Emile Karinganire yemeza ko iyi mashini igiye kuborohereza akazi
niba hari umuganga wo kubaga bashobora kubagwa bakatwoherereza iyo biopsy cyangwa iyo nyama bacyaka ifite ikibazo none tugakorera tukabikorera aho kohereza umurwayi niba yabazwa bashobora kutwoherereza sample cyangwa biopsy tugakora ibindi byasanga then tukazohereza igisubizo ikindi gishobora guhinduka nuko abantu ibitaro biri ku ruhande bashobora kutwizera kuruta kuko dufite ubundi buryo bushya bakatwohereza more and more mu bundi buryo bwari busanzwe mubwiraga igisubizo ntabwo turakibona cyangwa arimo ugatwara na slide y'umurwayi kagenda rimwe bakanabita cyangwa se bakajya niba ari umurwayi wabagiwe dufata urugero nka Nyagatare biroroshye gufata iyo specimen cyangwa iriya bakeka ko ari kanse bakayitwoherereza hano. Iyo maze kubona igisubizo ushobora guhamagara umurwayi ugahamagara umuganga.
Ubu buryo bushya ntacyo buzahindura ku biciro by'abivuzaga mu bitaro bya Kanombe kuko n'abivuriza kuri mituweli bazakomeza kuyikoresha. Ibitaro bya Kanombe byakira nibura abarwayi 1000 buri mwaka bivuza kanseri, abagera kuri 200 nibo ibisubizo byabo byasabaga koherezwa hanze. Lieutenant Colonel Dr Ntaganda Fabien avuga ko kanseri ari ikibazo mu Rwanda kuko nta baganga b'inzobere mu kuyipima no kuyivura bahagije bagaragara mu Rwanda. Iyi mashini ifite agaciro k'$100,000 by'amadolari ya Amerika, ni ukuvuga asaga $850,000 amafaranga y'u Rwanda. Abaganga bahuguye gukoresha iyi mashini baturuka mu bitaro by'Umwami Faisal, ibitaro bya CHK, ibya Kanombe na Butaro isanzwe yita ku barwayi ba kanseri. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS riherutse gutangaza mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka ubwo hizihizwaga umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri ko ku isi abantu bagera kuri 84 million bishwe na kanseri mu myaka 10 ishize. Ni ukuvuga kuva mu mwaka 2005 kugeza muri 2015. Bisobanuye ko buri mwaka abantu bagera hafi kuri 8.5 million bicwa n'iyi ndwara. Mu Rwanda ho ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima gitangaza ko buri mwaka cyakira abarwayi ba kanseri bagera ku 200,000. Nubwo iki kigo cyemeza ko abo bantu ari bake ugereranije n'abarwayi indwara batamenya ko ari kanseri bagahitamo kwivuza amarozi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryemeza ko indwara ya kanseri iza ku mwanya wa mbere mu zihitana abantu benshi ku isi mbere y'intambara n'ibindi byorezo bigaragara ku isi. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Reka tubashikirize ijambo nyamukuru ribasobanurira imwe mu migabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abantu 2,200,000 mu bihugu vya Yemen, Somalia, Sudani yo mu bumanuko no mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria barageramiwe n'inzara. Ivyo bitangazwa n'ugwego gwishirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi. Ibiza biri mu bituma ivyo biba yamara vyinshi muri ivyo biterwa n'abantu. Muri Sudani yo mu bumanuko kugwanira ubutegetsi hagati ya Perezida Salva Kiir n'icegera ca Perezida Riek Machar vyavuyemo ingwano mu kwezi kw'12 mu mwaka w'2013. Ingwano ikibandanye no munsi. Hafi y'abantu 6,000,000 muri Sudani yo mu manuko barageramiwe n'ikigoyi gishobora gutuma bahasiga ubuzima. Muri Yemen ingwano yarahungabanije ubutunzi iragenamira bikomeye umwimbu w'uburimyi n'ubudandaji bituma ibiciro by'ibifungurwa biduga bikomeye cyane. Abantu 7,000,000 barakeneye imfashanyo yihutirwa y'ibifungurwa mu gihe abandi 10,000,000 bahanzwe n'ikigoyi. Mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Nigeria, ibitero by'umugwi Boko Haram byatumye abantu 1,000,000 bava mu zabo biragaramira bikomeye umwimbu w'ibifungurwa. Abantu bagera ku 5,500,000 barahanganye n'ikibazo cyo kutaronka ibifungurwa bihagije. Ibintu bimeze nk'uko muri Somalia hingwano n'ubwicanyi biterwa n'abagwanyi b'umugwi Al-Shabab vyunyuye ibibazo vyatewe n'inkurikizi z'uruzuba. Ibintu muri ivyo bihugu vyose uko ari bine vyarunyuwe nuko impande zegwa n'intambara zanse kurekurira abagira neza gutanga ifashanyo mu bice abanyagihugu bazikeneye vyihutirwa cyane. Witariki 9 z'ukwezi k'8 ugwego gushyirahamwe onujejwe amahoro n'umutekano ku isi rwaremeje itangazo rivuga ko ingwano n'ubwicanyi bibandanya muri Yemen, Somalia, Sudani yo mu manuko n'uburaruko bushira ubuseruko bwa Nigeria vyagize ingaruka zikomeye cyane ku banyagihugu. Vyageramiye ivyerekeye kwishyura ku bubabare bw'abanyagihugu bikaba vyatumye haba inzara ikomeye muri ivyo bihugu. Ugwego gwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rusaba impande zose muri ivyo bihugu gufata ingingo zihutirwa zotuma haba inyishu yihutirwa ku bubabare bw'abanyagihugu. Ishyirahamwe ONU risaba kandi amakungu gufasha guhangana n'icyo kibazo c'inzara mu gutanga intererano. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe ONU Nikki Haley avuga ko inzara ari ikibazo kigeramira amahoro n'umutekano. Avuga ko ugwego gwa ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi rutegerezwa kubandanya gusaba kw'ibifungurwa n'izindi mfashanyo zikenewe zishikira abazikeneye mu bice barimwo. Amenyesha ko baterezwa kubona ko amaleta n'imigwi yitwaje ibigwanisho izibi n'ifashanyo igenewe abanyagihugu abibajijwe.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha njuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ndabashimiye mwari muri kumwe na Oriane itanga ishaka kuri micro amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Rosine Munezero ndashimiye Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya bino biganiro n'amakuru ndashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma ndabifurize umunsi mwiza mubandanye mwumviriza amakuru kuri radio yanyu radio ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.